Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bella Gloria Kinore.
Mwire mwese bakunzi ba radio Inzamba nazi kaze makuru yacu yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18 ntwara ne mwaka w'2021 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. John Pombe Magufuli umukuru w'igihugu cha Tanzania yarayajyamye kuboko kw'abagabo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikaba vyagaragaje ko bihojeje abanyagihugu yararongoye. Abagize uruhara mu gutera abiyamirije ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza bari mu mugambwe CNDD-FDD nibo uyu munsi bari mu nzego z'igihugu. Ivyo tuza kubisanga mu cigwa cakozwe n'ikigo Ifri Chigenga cyo mu gihugu cy'Ufaransa twabateguriye murano makuru. Nakanyamuneza ku mpunzi ziri mu Rwanda zahawe amafaranga arenga miliyoni 800,000 n'igihugu cy'Ubuyapani. Userukira impunzi mu ikambi ya Mahama hagashima ayo mafaranga yagenewe gisata cy'ubuvuzi ariko agatera kamo abagira neza kwandanya babafasha kugira ngo basahirize no mu bifungugwa. Teodomir Mane yambona ni wariko aratuma no majwi abashikira mukanya inkuri mwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe umukuru w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli yaritavye Imana kuri uyu wa gatatu hahitanwe n'indwara y'umutima byamenyeshejwe na Samia Suluhu Hassan yarari icegera cy'umukuru w'igihugu. Ibigo bitari bike byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikaba vyashize habona ubutumwa bwo guhoza abanyatanzania bashiraho n'iminsi y'ikigandaro. Tubaze Bertrand ngenda kuri
majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shufaa.
Twabuze umurongozi w'intwari umukuru w'igihugu John Magufuli yitavye Imana isaha 12 z'umugoroba ahitanwe n'indwara y'umutima. Ni muri ayo majambo Samia Suluhu Hassan yahora ari icegera cy'umukuru w'igihugu yamenyesheje urupfu rw'umukuru w'igihugu Magufuli kumbonesha kure y'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Yamenyesheje ko John Magufuli yarasanganye ibibazo by'umutima araheze imyaka 10 acamenyesha ko igihugu cinjiye mu kigandaro cy'iminsi 14 kuva atowe kurongora Tanzania mu mwaka 2015 mu nyuma yongegwa ikindi kiringo mu kwezi kwa 10 umwaka weze. John Pombe Magufuli yaramaze iminsi igera kuri 18 atiyeretse abanyagihugu canke ibinyamakuru. Hari haheze indwi zike gusa hari amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi amenyesha ko yoba agwaye canke yaranduye ikiza ca COVID-19 ivyo bagize leta ya Tanzania babeshuje. N'umushikiranganji arabijanye n'ibwirizwa shingiro yari yaragabishije gukurikirana abo bose bakwiragiza amakuru atariyo kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu John Magufuli. Hakaba hari n'abari bamaze guhagarikwa kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka. Igihugu cya Tanzania cyarakozwe ko n'izindi mpfu zitari zike mu bategetsi bikitirirwa indwara y'umusonga. Muri abo twovuga urupfu gucegera cyuwararongoye izinga rya Zanzibar Sef Sharif Ahmad bica bituma John Magufuli atangura kwemeza umugera wa coronavirus mu gihugu cya Tanzania. Ibitigiri by'abandura canke bahitanwa na coronavirus muri ico gihugu bikaba biheruka kuja habona mu kwezi kwa Rusama mu mwaka w'2020 nkuko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro rya Tanzania. Umupfasoni Samia Suluhu Hassan aciye aba umukuru w'igihugu w'umukenyezi wa mbere w'ico gihugu gushika mu mwaka w'2025 akazocagena icegera ciwe abanje kubiganira n'umugambo uri ku butegetsi CCM. Abakuru b'ibihugu batandukanye nabo bahojeje Tanzania n'abanyagihugu bacu biciye ku rubuga rwa Twitter. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yababajwe n'urupfu rwa John Pombe Magufuli avuga ko yari umurongozi adasanzwe. Uko niko n'umukuru w'igihugu cya Uganda yabishyize ahabona. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta arongoye kandi umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko Magufuli yari intwari ya Afrika. Akaba yaciye abegesha ikiganiro cy'iminsi indwi n'amabendera yose ya Kenya naye umuryango wa Afrika y'ubuseruko akaduzwa gushika hagati. Reka n'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba aramutswa n'umuryango w'ibihugu vya Afrika Felix Tshisekedi amenyesha ko yabajwe na wenyene n'urupfu rwa mugenzi we John Magufuli mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame naho nyene yahojeje abanyetanzania igihugu cyo ikaba naco nyene cyashizeho ikigandaro n'amabendera y'ico gihugu naye muryango wa Afrika y'ubuseruko akazoduzwa gushika hagati.
Bertrand Genda kuri yonda amenyeshe ko Jean Paul Magufuli apfuye afite imyaka 61. Urupfu rwa president wa Tanzania Jean Paul Magufuli ni uruhombo runini ku Banyafrika kuko yashira imbere iterambere rya Afrika ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba narongoye Sefor Arusha bamvuga inyumvira Federico arongera akanakeza umukuru w'igihugu mushasha amusaba ko agateka kimunzi z'abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania ko kubahirizwa ni mumwumvirize
kubwa Sefor Arusha twashaka duhoze abatanzania duhoze umuryango wa president Pombe Magufuli duhoze umugambwe wiwe chama cha mapinduzi kubera ko ari nkisanganya ridasanzwe kuko yaramaze amezi ane gusa ariko aratwara ubugira kabiri icyo gihugu cha Tanzania rero twagira ngo kwifatanye nabo muri uyu mubabaro kubera ko binjiye mu bihe bidasanzwe turakeje uyu mu president mushasha yagenwe n'inama nshingamateka na nkengu z'amateka kugira ngo asubirire mu kirenge cha president Pombe Magufuli yitavye imana muri iki kiringo ku bwacu rero kwa uvuga tuti kuri Afrika kuri karya karere ni gihombo kubera ko iyo mu president apfuye hari ibintu byinshi usanga bica bihindagurika kubera ko babaca batangura ingendo nshasha muti none mwibaza ko hari igihindutse kigiye guhinduka mu migenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi icyo kibazo kiragora kwishura kubera ko burya mu mibereho y'ibihugu umukuru w'igihugu usanga afise uruhara rwiwe rudasa nkumbure n'urw'uwundi n'ubwo politiki yoba ari yayindi nyene ugereranije imigenderanire yari hagati y'u Burundi na Tanzania mu gihe cya Pombe Magufuli wa mbere gacuraba nuyaje awovuga ngo bizoba ari kwa kundi nyene kubera ko ingene uyu muperezida mushasha azoba yiyumvira ku migenderanire ya Tanzania n'u Burundi ntawuzi ngene azoba yiyumvira gusa mu ruhande rw'iwacu icyo twifuza ko kitobandanya ni ugutoteza impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kubera ko Burundi leta y'u Burundi yifuza ko botaha bagaca bakoresha inguvu bafashanje na Tanzania kugira bataye icyo kintu turipfuza ko uyu muperezida mushasha atokikorera ko kubera ko birateza urubwa leta ya Tanzania.
Federico bamvuga inyumvira mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cha coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwa? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye. Berero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugacurisigarana mu kiganza.
Akona kamo ka radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Ni nayo babwiye mu ntango zano makuru inzego zirongoye igihugu muri kino kiringo ziharijwe n'abahoze ku rugamba muri CNDD FDD bakiri mu ishamba kandi bagize uruhara mu guturubika no guhohotera abiyamirije ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ikigo IFI cigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa cakoze ubushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi inyuma ya Nkurunziza. Ibiri muri ico cigwa tubibarirwa na Jean-Baptiste Bireha.
Icyo kigwa cyashizwe habona n'ikigo kigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa mu by'ubushakashatsi kerekana neza ko leta nshasha yiharijwe ahanini n'abategetsi baturuka mu nzego z'igipolisi n'izigisirikare bahoze mu hari CNDD-FDD kandi bakomeye cyane abo bashinzwe ibibanza byose bikomeye mu buzima bw'igihugu kugira ngo bagire ingufu zidasanzwe. Icyo kigwa cyakozwe n'abahinga babiri mu bushakashatsi haribo Thierry Virculon na Ali Paul Magloire abafatira akarorero ku kibanza cy'umushikiranganji wa mbere Komisiri Alain Guillaume Bunyoni yaramaze imyaka 15 arongoye inzego z'umutekano cyo kimwe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yahora atwara urwego rw'iperereza aba kabari mu bihangange by'abajenero bari mafata ingingo zikomeye umugambwe CNDD-FDD. Icyo cegeranyo kibutsa ko abo bategetsi uko ari babiri bafatiwe ibihano mpuzamakungu uko gushimangira ubutegetsi bufatiye ku gisirikare n'igipolisi bugaragarira kandi ku kibanza cy'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama yabaye umushikiranganji ajejwe umutekano akaba ari no mu bahoze ari abagwanyi bakomeye b'umuhari CNDD-FDD bakiri mu ishamba. Icyo kigiranyo cyerekana kandi ko batagarukiye aho mu gushinga inzego zifatiye ku gisirikare kuko barongoye intara 18 batanu n'intwazangabo mu gisirikare canke mu gipolisi bakaba bagenywe ngo barongore intara zitwa ko zirimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke zikekwa ko zirimwo umutekano muke kubera imigwi y'abagwanyi. Bibanza byabitekanijwe n'amasezerano y'Arusha nka byose byaharijwe n'umugambwe CNDD-FDD nayo muri leta ku bashikiranganji 15 bagize leta babiri gusa ni badaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi. Inama nshingamateka yiharijwe ahanini n'abaturuka muri CNDD-FDD ku bashingamateka 23-26 baturuka muri iyo mugambwe nayo ku bakenguza amateka 36-34 bava muri uyu mugambwe CNDD-FDD. Icyo kigo rifri cyo mu Bufaransa kikavuga kandi ko leta nshasha ya Ndayishimiye itigeze ishaka gutorera umuti ibibazo bya politike biri mu gihugu canke kunagura imigenderanire n'amakungu. Icyo cyegeranyo bikavuga ahubwo ko leta yabandanije yifatira mu gahanga ibihugu nk'Ububiligi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse bagashaka kwerekana ko ibibazo byavutse mu buri 2015 byaturutse kuri ivyo bihugu uko ari bibiri ngo ico leta nshasha y'inyuma ya hunu nziza yakoze gusa ngo nukwemera ko mu Burundi hariho kiza cha coronavirus.
Jean-Baptiste Bireha arakenuye nayo muyavugwa mu gisata cimunzi imfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni 108 niyo leta y'u Japan yafashishije impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Imfashanyo yakiriwe neza na Jean Bosco kubishatse arangoye impunzi ziri mu ikambi y'Imahama asaba abandi bagira neza gufasha kugira ibyo gufungura navyo biboneke.
Inkunga ije mu bihe bigoye cyane narasiye yagabanutse yavuye kuri 1,760,000 ijya ku 340,000 ariko rero mu makuru twagiye tubona nuko amahera azoca aja mu bindi bikorwa murazi ko inkambi haba ibikorwa byinshi bitandukanye ariko ngira ku byerekeye gufungurwa kuri rasiyo za buri kwezi turacyarindire twumve icyo bazatubwira n'ikibazo dushyikirako. Urazi ingwara ama transfere yo kujya kwa muganga icyo ni kintu ari kimaze iminsi kitagaragara cyane ku bukwira uburyo nkuko twagiye turabibwirwa hariho kubyerekeye abanyeshuri eka hari ibikorwa byinshi bitandukanye biba mu nkambi kandi nabyo nyine biba bikeneye uburyo rero bitwereka tudashima cyane ariko tunasabana cyane cyane kuko murazi yuko mu nda arariza hakabyuka urwanaga n'iziko ni ukuri nk'uko tumaze iminsi yitubwira abantu hirya no hino turasubutera kamo cyane cyane amashyirahamwe cyangwa ibihugu biriko biradufasha nk'uko yuko dutera kamo na cyane cyane bene wacu hirya no hino tutibagiye na cyane umubyeyi wacu yatubakiye muri iki gihugu yuko ni ukuri twafashwa kugira ngo irasiyo ishobore kuduga murazi yuko umuntu kujya amahera ijana ku munsi bitoshoboka biragoye cyane.
Dusozera no makuru yacu kuri no nkuru ivuna guyivugwa mu ntara ya Kirundo habantu 14 harimo abana n'abakuze baba kumugwa mukuru w'iyo ntara no mu micungararo yaho aribo bariwe n'imbwa ifise indwara y'ibisazi ku muhinga mu kuri uyu wa gatatu nkuko amakuru avaho kumugwa mukuru w'iyo ntara avyemeza abantu bose bariwe n'iyo mbwa ngo bakaba bararonse urucanco rukinga ibisazi by'imbwa Mustaneri wa komine Kirundo Viator Habimana agahamagarira abandi boba bariwe n'iyo mbwa kwihutira kuja kwa muganga warongoye komine Kirundo asaba abavyeyi kuyegereza abana babo kugira ngo ntibahure n'iyo mbwa isara asaba kandi abanyagihugu guhiga iyo mbwa ikicwa kugira nibandanye ijya abantu abasanzwe batunze imbwa basabwa kuzicandagisha kandi bakazizirikira mu ngo kumutaga. Dusozere ya makuru yacu yo kuri uyu wa kane dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Jean Domine Manirambona niwe yari karatuma ano majwi abashikira Bella Gloria ya Kintore akaba ari je nayo abashikirije mugira ibihe byiza mwese.